Turabe igisho cha 13. Muri iki gisho tubona abantu bane bitwa Danieli, Meshaki, Shedraki na Abednego. Bano batwawe nk'abajya kumwe n'Abaisiraeli. Abo bane batwawe ku isomero ry'umwami kuriya ikiribwa cyateguriwe cyo umwami yari yabaringanirije. Bari bakwiye kwigishwa imyaka itatu hanyuma bakore ibikorwa ibwami. Antio abo bantu batatu barahakanye kudia ibiribwa by'umwami. Barabwira wa mwigisha wabo ati bo baye barya urubere kumwe n'amazi. Mwigisha aramenya ati umwami amaze kumenyekanya yuko murya ibyo wene imbere y'umwami yokwicwa. Daniel aramubwira ati bagerageze ku minsi 10 bikaba binaniranye barohoza barya ibiribwa by'umwami. Umwigisha aremera. Haizi misi 10 Daniel n'abagenzi bage baboneka yuko bafise inkomezi nyinshi cyane. Bite uyumvira nte ni kuki Daniel n'abagenzi bage batariye kiribwa cy'umwami? Batinye kurya ibiribwa be byatanzwe kubigirwa mana. Daniel n'abagenzi bage bari bakorera Imana ihoraho. Bari batagomba kurya ibiribwa byahise kufuhugwa n'izindi bigirwa mana. Mwizi misi Imana ishubwira ngo imagara yacu n'urusengero rw'Imana natukwiye kwite kwiringaniza nk'uko Imana yitumye. Wo turabe Abakorinto ba kabiri isura ya mukaga n'umurongo w'icumi na mukaga. Turabe igisho cya 14. Niho mwijoro rimwe umwami Nebukadureza yarose inzozi hanyuma zimugora mu mutima gwage. Niho umwami yavuze ngo bahamagarwe abapfumu n'abanyabwenge bahagara imbere zage. Umwami arababwira ati ndarose inzozi nyamare zihazingora cyane ngomba menye ishobanurwa rya hene. Mutambwiye mpeza ntanga yiteka mwese mwicwe. Idyo yarabagashije cyane. Barabwira umwami ati nta mwami ariho ayoboye kubaza iryo jambo. Nta muntu aza kukubwira kiretse Imana izindi mana zitaba muri twebwe. Nicyo gituma umwami yaciye ashavura bituma abapfumu n'abamenyi bose bicwe. Daniel aragira umwami asaba ngo ahabwe umwanya. Niho amushobanurira umwami inzozi yage. Umwami aremera. Danieli arabwira bagenzi bage ngo basenge Imana kugira ngo Imana ibapfundurire izo ndoto kandi ibakingirize n'ugo rupfu. Imana yarishuye ugusaba kwabo. Niho Danieli yagiriye umwami avuga ntariho umuntu yobora gukora ijyamu nk'iko ugomba wewe kiretse Imana iri mu ijuru yene yarayobanura. Imana yobora kukubwira inshobanuro z'iyo ndoto. Imana yerekana amagambo yaza kubonekana hiyo imbere. Umwami yarose inzozi yuko abonye ubuganze bwose bwo mu bwerero. Hanyuma habonekaho ubuganze bundi busumba bwose burohonya ubuganze bwose bwo muri iyi. Ubwo bwari bw'Imana buganza imyaka yose. Nebukadreza yarashimye cyane no kumufukamira Danieli. Yaramuhaye ibigemuro byinshi cyane kandi kumukira umwe mu bakuru bose gusumba bari n'ubwenge. Danieli yaramenya yuko wene mwenikiri ntiyobora kumenya indoto z'umwami. Nyamare yaramenya yuko Imana iyobora kumwereka. Imana imaze kumwereka Danieli izo nzozi no kumubwira umwami ntiyabanye no kwibona yuko wene yomenya indoto z'umwami. Kiretse yarashimye Imana kukumwereka inzozi. Ndatangara nibangahe bakwiye kuronka ukumuse gusumba Imana iri haruguru. Danieli yaravuze ngo rihimbazwe izina ry'Imana imyaka yose. Ubumenyi n'ubuyobozi n'ubw'Imana. Turabe igisho cya 15. Hanyuma yo Danieli amaze gushobanura indoto zage umwami yaciye aringaniza kandi igisho cy'izahabu cyari kireshye cyane kugeza kitwa umuntu kukibona. ararika abantu bose baze kuraba icyo gishusho. Abantu barabwigwa bamaze kumva imibara n'indirimbo nakaramutse bagwe hasi bafukamira icyo gishusho. Wewese atarogira gutyo arotabwa mu muriro. Mugira ngo ishyirwa muntu yaratinije idioteka. Ni kwene sikirwa muntu yakengurutse. Byamenyekanye yuko Meshaki, Shedraki na Abednego ntibakengurutse iteka ry'umwami. Kuko ntiboyoboye gufukamira ibigirwamana kumbe bafise imana yihoraho. Bene wacu muremera umwo mwitwe mujyamuri w'amateka 10 ivuga gute? Yivuga ngo ntitwiringanize igishusho gisa ni imana yiri mu ijuru. Ni imana iravuga ngo ntitubane zindi imana kiretse wene ari imana gusa yimwe gusa. Umuntu wishari kandi arabaha igihano abantu uruvyaro rwa gatatu n'urwa kane abamugayisha. Turabe aya kuva mu gitabo cyo kuva isura ya 22 n'umurongo gwa 4 n'ugwa 5. Mpemu yawo mwene wacu ikenguruka nde? Usenga imana ihoraho gusaba cyangwa usenga ku magambo y'umunwa gusa ateri ukuri? Urabe igisho cya 16. Umwami Nebukadreza yarashavuye cyane hejuru ya Meshaki na Shedraki na Abednego ko batafukamiye kiya gisho cy'izahabu. Umwami arabaha umwanya wa kabiri kugira ngo bafukamire igisho cyage. Nyamare bari abantu batatu baravuga. Dutawe mu muriro imana yacu iri n'ubuyobozi kutuzigama no kutukura mauri ya muriro. Naho imana iyo tubera kutukiza umwo umenye wewe umwami yuko twebwe tikoyora gusenga igisho cyawe. Yatumye umwami ashavura cyane. Ashiraho iteka ngo umuriro kubandanye kuba mwishingire mushanju. Hanyuma abasirikare bake bafata Shedraki na Meshaki na Abednego babatekera babata mu muriro. Umuriro gwari guri munini cyane nabarya bari babafashe babata mu muriro na bene bakiye bapfa. Umwami Nebukadreza yari ahayarabe ayo magambo yose. Niho yatangaye no guhagarara ava ku ntebe ya jyage y'uburamvyi. Aravuga ati bite nitwataye abantu batatu hagati mu muriro? Barishura ati kwene umwami. Arishura avuga ati laba mpaye mbona abantu bane nabo batekuruwe bahaye badobadoba mu muriro kandi ntibasha. Urusho rw'umwa kane nicyerekana cy'umwana w'Imana. Umwami atarekisha ijwi ahamagara ati Shedraki, Meshaki na Abednego ko abakozi b'Imana ari haruguru nimuveho muze ino. Bamaze kuva mahurya muriro kiriko umuntu abonye yuko umuriro ntigwabakoze ko kumagara yabo kandi nimishasi zabo mu mitwe yabo ntizahiye kandi nakamoto kumuriro ndikabafashe. Nebukadreza aravuga ati ahimbazwe imana ya Shedraki na Meshaki na Abednego yatumye umarika wage kuza kukiza abantu bage bari bamwizigiye. Niho abantu bose bahindukiye basenga imana ihoraho. Bararekana n'ibishusho byabo. Wogize nte wobaye Meshaki, Shedraki na Abednego? Wobwiwe utasenze kino gishusho uratabwa mu muriro? Wokoze nte? Wokenguruse iteka ry'umwami cyanke wobaye umwizigirwa ku mana n'ukwanka ryo ryose iri ntanya na migisho yage. Tegeza injiri ya Matayo isura ya 12 n'umurongo wa 13. Umuntu atari kumwe na jewe ni ntanya na jewe. Bene wacu ntanzira iri hagati. Uciye urubanza kwizigira imana yizigire nyene kwene nyene kwene. Ntugereranye gereranye. Imana irakuba kumwe na wewe. turabe igisho cha cumi na mushanju. Miaka minaka yarahise n'umwami mushasha yaraganjije. Yari yitwa Dario. Dario yarashimijwe cyane ku bwizigirwa ku ngeso za Danieli. Kwaho umwami ashiraho Danieli abe mukuru n'abandi kandi babe haruguru yage. Dario yari yumvira kumukira Danieli kuba umuganza w'ubuganze bwose kugira ngo wene abe hepfo y'umwami arumwe. Kwaho baga bandi bakuru barondera ibituma ko bositaka Danieli kugira ngo ave mu bikorwa vyage. Nyamare nta bwononyi bwose bwo babonye yuko wene yari umwizigirwa kandi nta bwononyi bwabonekanye muri wene. Niho bari abakuru baravuga tikoronka ingene yo kumusitaka Danieli uyu kiretse magambo y'amateka y'Imana yage. Rage na magambo n'ukumugira umwami Dario bavuga tushireho iteka ry'ubwami n'ukuhakana gose nyene ko umuntu wese aza gusenga Imana yukungenezo zose zirya canke ku muntu wese ku minsi amacumi atatu urobonekana aha yasenga arotabwa mu ruhongore rw'ibitambwe. Umwami arabona ati ibyo ni kwene nyene, aremera hanyuma aremeza kwene nyene. Danieli yaramenye n'iryo teka rishasha. Nyamare ntiyakoze indyo yuko yari asenga Imana ihoraho. Nk'ingeso nyene Danieli ko yamenye yagenda ugusenga ingere gatatu ashima Imana. Bari abakuru barabwira umwami ati Danieli ntakenguruka amateka yawe. Mwene wacu byoshoboka iwawe na jewe yuko uburambi bwawe ari bwiza kandi nta bwononyi bwose. Biblia yitwigisha yuko Danieli ntiyabonekanye n'ubwononyi bwose burya. Ntiyari umuntu agunga, ntiyari umubeshi kandi kwakira uruswa kandi ntiyakengera mu bikorwa vyage. Bite yano yobora kugambwa wewe na jewe? Ingereka angahe duhendagiza abakuru bacu mu bikorwa n'ukwakira uruswa kugira ngo twuzuze amadaha yacu? Ikangahe tutaragira umwete mu bikorwa kugira ngo umukozi mukuru wacu ntatubona? Si jambo umuntu ukora ibikorwa canke inshusho ikazi yose yukora. Biblia yivuga muri ba Efeso isura ya mukaga n'umurongo wa gatanu kugeza kwa munani, mwemwe abakozi mukenguruke abari abakuru banyu ku magara, kugutinya n'ukujuguma ku mutima w'ubwitonzi nk'uko mutinya Kristo. Kandi si kubuja bw'amaso gusa, kiretse kwikundwaza ku bana b'abantu, kandi nk'iko Kristo yabakunze mugashimisha Imana ku mitima kuyumvira kwiza no gukorera umwami Imana si kubwana umwana w'umuntu. Mumenya yuko icyitwa ijambo ryiza ryakora umuntu arohabwa iryo n'umwami kuko ari umukozi wage ari n'ubwiganze. Kwene twebwe ntiturabaja kirese dukorera umuntu ibikorwa, dukore ku mpemu nyiza ni kumwete. Turabe igishusho cha cumi na munani. Kwaho umwami yaragaye cyane arababara yuko bari bamubeheye Danieli. Yaragerageje gukoresha icitwa inzira yuko yobora ukumukiza Danieli. Byari bihambaye yuko umwami amaze gutanga iteka ntiyobora kuhindura. Kwaho aratanga iteka Danieli atabwe mu cobo cy'ibitambwe. Atatabwa umwami Dario arabwira Danieli Imana yawe yukorera iminsi zose yiwene ayobora kuwukiza. Hanyuma Danieli aratabwa mu manga y'ibitambwe. Mu iryo joro umwami ntiyari ikiribwa kandi n'ukuhunira. Mugitondo kale umami avyuka genda halimanga y'intambwe avuga kwijwiri. Danieli mukozi w'Imana ehoraho bite Imana yukorera yawe yowe kukukiza nivyo bitambwe. Niho Danieli aramwishura. Imana yanje yarungitse marayika nawe yabafashe kuminwa ntiba ntacho bankoze. Yuko imbere zage sindaboneka yuko ntononye kandi imbere yawe umwami sindakononeye. Umwami yarashimye cyane. Aravuga ati bamuvane Danieli mwa cyacobo cibitambwe. Avanywemwo nta ruguma rwabonekanye hagati mu magara yage. Yuko yari yizigira Imana yage gusa. Umwami ashira hiteka ati barya abantu bafashe Danieli nabo bafatwe batabwe mu manga y'intambwe. Bene n'abana babu n'abagore babu. Vya bitambwe bibasamura batabasura ni hasi. Maze kumva aya magambo nkayo ndihereza imbazo tibite jewe noshora nkiko Danieli yakoze bite niko ndokoze. Danieli ntiyari ntanya n'umuntu nka twebwe uyu munsi. Ntiyari umuntu w'igitangaza kirese yari tanze ku mana. Yarayizigiye cyane n'ukuyizigira cyane. Jewe na wewe twoba icyerekano cya Danieli. Imbazo niko turafise ukwitanga ku mana kwene. Yo gutangura nukwiyemeza yuko twebwe turabana b'Imana. Mwamaze kumva kuwundi mukanda ingene byavuzwe na turobana kuja imbere kuwundi mukanda kandi murokumva. Kwaho tukwiye kurambira muri Yesu Kristo. Tuka twitanze ku Mana cyane kugira ngo atuganze niko turoba nka Danieli. Turabe igishusho cya 19. Muri iki gishusho tujya gusoma amagambo menshi yakwiriye umuntu w'Imana. Izina ryage Nehemia. Yari abakurere hiyo i Babeli. Abana b'Isiraeli bari bananiwe mu ngwano baratwagwa hiyo i Babeli. Nawo umuhira gwa Yerusalemu gwari gwasambuwe n'imikingo ya yene yose yarasambuwe. N'ugutulirwa ku muriro. Abantu ba Keri niwo wabaye hariya i Yerusalemu. Nehemia amaze kuronka izo nkuru irababaye cyane ahamagaza Imana. Yariye iminsi myinshi cyane uko yamenya yuko yose yabaronse yuko bari bahakanye Imana yabo. Nehemia yari umunywesha w'umwami w'i Babeli. Umwami yari yashimishijwe cyane n'ibikorwa bya Nehemia. Umunsi umweho yari hakorera umwami yabonye Nehemia ta mahoro afise na gatoyi. Umwami aramubaza. Kombona uruhanga rwawe urafise amahoro na utarwaye? Nehemia arabwiye umuhira gwa Yerusalemu ho abantu bage bahambwe guhaye gubabazwa. Umwami aramubaza ati ugomba iki? Nehemia yarasenze Imana kandi arasaba umwami kuyo murekura agende kubaka guya muhira. Umwami yaramurekuye agende. Turabe igishusho cy'amacumi abiri. Umwami yaramurekuye Nehemia n'abandi bantu bagende kugira ngo bamufashe. Nehemia amaze gusohora Yerusalemu yararavye ingene uya muhira kwamaze kononekara. Niho yahamagaye abantu bose kumwe. Arababwira ati muramenya yuko umuhira gwacu guri ingene yo kononekara. Nimuze tubake imikingo z'umuhira wacu kugira ngo tuvaneho izo soni. Hanyuma abantu bose barishura ati dutangure kubaka. Baratangura kubaka ingo z'umuhira. Nyamale abansi babo barabasese n'ukugamba. Ntiyamuhaye mukora iki? Nehemia yarabishuye ati Imana iri mu ijuru iraduha ubuganze. Turatangura kubaka inkingo zose z'umuhira. Bari bakwiriye kubana kwitanga cyane imbere zabo. Mugira ngo bosohoje. Muramenya kuki bosohoje. Kuko bari bizigira Imana n'ukomeya yuko bafashinyo kumwe baza kumukora. Umuntu umwe ntiyoyoboye kandi nabakeri. Kiretse ni bose kuri hamwe. Mwizi misi dukwiye gufashanywa gukora ibikogwa twese turi hamwe ntitwiyumvire yuko ibikorwa by'urusengero n'ibikorwa bya pasa umwigisha kandi abatama kirese n'abantu bose turabe igishusho cy'21 barya bansi babu baragerageje konona ibikorwa nyamare ntibashoboye. Nehemiya yababwiye ati icyitwa umuntu akore ibikorwa ku kuboko kumwe ukundi gufate icumu. Havuze inzamba cyitwa umuntu abe yiteguye ku ngwano. Na ibyo bari barya bari barobanuwe aba basirikare kukuzigama. Nantyo Nehemiya yarababwira icyitwa umunsi yuko Imana iza kubarwanirira. Bari abantu bari arabarushi bahendagiwe n'abatunzi yuko bari bakenye ibiribwa. Umuntu yarahendagiza umuntu kugeza na mwene wabu. Badia ba Israeli baronsa kanya kukukusa ibiharuro by'ibintu byabo. Abandi baragujya abakobwa babo nkabajya. Nehemiya amaze kumva izo nkuru yarashavuye cyane atarikisha ijwi avuga mukora sineza ni mudowadowe mu nzira z'Imana kugira ngo abansi bacu ntibaze bakaduseka. Yewe mweniki na bene wacu twagerageza kubakopa n'ibiribwa. Ngomba icyitwa umuntu agaruse itunga ry'uwundi kuko yarironse ku nzira yitari y'ukuri. Bite muhora mwabonera bene wanyu barya batafise ubushobozi bwo bwose. Tukore ibikorwa kugufashanya tubake urusengero rw'Imana. Nyamare hariho abakoreshwa na kiranga kuonona ibikorwa by'Imana. Ngomba ukuruza indaha zabu gusa. Mwene wacu uri indyo. Na Matayo isura ya macumi abiri na gatanu. Muragowe mwemwe muba kumwe n'abafarisayo abibona kuko muhagira hanze y'igikombe hagati yabo huzuye ubwo ukwakana kutagira n'akagero. Turabe igishusho cy'22. Ibikorwa byo kubaka urugo maze guhera abantu barateranye no gushima Imana. Nawe Ezira umukozi w'Imana yarabasomeye ijambo ry'Imana kuva mandiko yera n'amateka y'Imana. Niho bose bihanye baririra Imana yuko barameke yuko ibyaha byabo nibyo byacumye umuhira wabo kwononwa. Nyamare bagombye kudobadoba ku Mana no kudobadoba kandi mu nzira zage. Nehemiya yarasubiye kandi gukora ibikorwa ku mwami w'i Babeli. Hanyuma kandi yaragarutse kubona ingene amagambo yagenda imbere. Yaragaye cyane kubona abaterekezi n'abaririmbyi ba databuja batafise ibiribwa. Bari bagenda gukorereza ku bantu kugira ngo baronke akaribwa. Bari batatanga abantu ibigemuro cyari ari kiribwa cy'abaterekezi. Kiretse babaye abadandaza. Igihe cyo gusenga Imana nyene. Nehemiya arababwira ati kuke inzu y'Imana yasigaye yikenye. Abantu bakwiye gutanga ibigemuro n'izaka kugira ngo abakozi b'Imana baronke ibiribwa. Ho abantu bogize indyo byabonetse abakozi b'Imana bariciye bagenda gukora ibikorwa gukorereza kugira ngo baronke ibiribwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo abantu b'Imana bakwiye gutanga ifungu kugira ngo abakozi b'Imana baronke ibiribwa. Kandi abakozi b'urusengero bakwiye kuba bizegwa no gukoresha itunga ry'urusengero kuba abizegwa. Niho Nehemiya yabwiye abantu ati umunsi wo gusenga Imana ni umunsi wo gusenga Imana, nyamara abantu bawuhinduye kuba kudandaza. Ngomba ndakubaze mwene wacu ayo yarabonekana mu masengero. Turabe igishusho cy'23. Twayaze menshi yo abantu b'Imana kandi Imana yakoresheje mu isezerano rya kera. Ni umwizero gwanje yuko abo bantu babaye icyerekano iwacu twebwe ungene zo gukurikira Imana. Wanje ndemera yuko Imana yobora kuresha umuntu wese yobora gukora no kumukorera. Ntariri hutashoboka ku Imana. Muri iki gishusho twatuyaga inkuru zikwiye Yesu Kristo. Muribuka mu gitabo cyo gutangura yuko twiganye wene aroza guhonda umutwe gw'inzoka. Yesu Kristo niwe yasezeranijwe aze kutanga uburambi bwage apfe kubw'ibyaha byacu. Abigishwa bage Yesu ntibamenyekeje ugupfa kwage kugeza no kuvuka no kuzuka kwage. Imana iratubwira ngo impera y'ibyaha n'urupfu. Shobanurwa intya ngo n'ukwitanya n'Imana imyaka yose. Yesu yaremye gusesa amaraso yage kubw'ibyaha byacu. Bitoba intyo ntitwosanye n'Imana. Yesu Kristo yaremeye gushirwa ku musaraba n'abantu bage bo yapfiriye. Yesu ashesha amaraso yage cyari ikigemuro cyacu ku byaha. Wene aravuga ati ndafise ikigemuro cyawe kiro guhereza amahoro, kiro guhereza inzira y'uburambi bushasha bw'imyaka. Bene wacu, umuntu aje nk'iwawe akaguha ingemuro urayakira? Kwene urakira? Sindabona umuntu yanka ingemuro. Nyamare mwizi misi abantu benshi baranka ingemuro zo yahawe n'Imana kwa ajili yabo imyaka yose. Mwene wacu ukwiye mwene iki gucurubanza kwemera au kwanka kwakira uburambi bw'imyaka yose. Ukawanse uburambi wemera kuja mu muriro. Wemeye uburambi wemeye kuja mu ijuru. Urobanura mwiryahe mwayo. Turabe igishusho cy'24. Murafise Bibiliya zanyu. Mukamuzi fise nimufundurure Imatayo isura ya mushanju n'umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Tusome twese hamwe. Mwinjire kuguhita umuryango ufunganye. Yuko umuryango umugari n'umuryango ugenda mukuzimira. Nabo ni benshi binjira muri uyo muryango. Kiretse umuryango ufunganye n'inzira igenda mu buramvi, nabo abayibona ni bakenyi. Hariho umuntu yari n'urugendo, ho naho aratanga urugendo rwage asohora ku nzira harimo amayira abiri. Inzira yimwe yari nyiza cyane, nta mimanga birimo n'ubugari bwage bwari bunini cyane. Hirya yindi yari yifunganye cyane, yari yifise ibimangamanga byinshi cyane. Uyu muntu ntiyamenyekeje arobanure n'inzira yahe. Wiyumvira ngo yarobanuye inzira yahe? Ubaye wewe urobanuye inzira yahe? Kubuteka tutamenya ziya nzira aho ziherera, tworobanuye inzira nyiza kandi yifunganye. Womenyekeje ho umuntu yokugura ati iyo nzira ingari igusohoza ku rupfu, na yuko yirya yifunganye igusohoza ku mahoro? None wewe worobanuye inzira yahe? Yesu atubwira ngo umuryango ni mugari n'inzira ingari igenda mu buhonero, nabo ni benshi bagenda. Kiretse inzira yifunganye nayo igenda mu buramvi, nabo abayibona ni bakeyi. Abantu benshi bakunda inzira igari yuko yoroshe, yuko hari ibishimisha byinshi. Nyamare iyo nzira ntiramba. Abantu binjira muri iyo nzira yifunganye ni bakenyi yuko igumye. Ifise ibigeregoza byinshi, nyamare uro kwemerera aroronka uburamvi. Bene wacu, inzira igari ni ya kiranga, iherezo ryage ni manga y'umuriro. Inzira yifungaye ni irya igenda ku Mana. Iherezo ryage n'uburambyi bw'imyaka yose. None ukurobanura ni kuwawe wewe. None uwe urobanuye uhite inzira yahe?